Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema, bahaye ikaze mwese kuri radio ya
Yuntumbero Tasiano Sibomana yafashe na mugenzi we Evariste Ngayimpenda ni intumbero ijanye no guhemuka ku ijambo, guhemuka ku ibanga.
Biro nshingwa bikorwa niyo yashinze ko twitaba ibiganiro, niyo yadutekereye nibyo tujya kuvugirayo, ni nayo yagennye ekipe itegera guserukira umugambi wacu n'ibyo biganiro.
Abo ni Bonaventure Gasutwa na Evariste Ngayimpenda bo mu ishyaka Iprona ritemewe na leta mu Burundi, batumvikana ku kwitaba ubutumire bw'umuhuza mu bibazo by'u Burundi Benjamin Mkapa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo itabazwa ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa n'ubwicanyi mu Burundi, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru yo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda, aho kuri iki cyumweru imwima ya Nyanza habaye umuhango wo gusezera bwa nyuma umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste. Umwami Kigeli yavutse mu mwaka w'1936 avukira i Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kigeli wa gatanu yategetse u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi 1959 kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961. Yatanze tariki ya 16 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016. Mukanya navuganye kuri telefone n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, maze atubwira mu ncamake uko uwo muhango wagenze.
Mu muhango watangiye ahagana mu masaha yine zirengaho gatoya i Nyanza mu Rukari kwa mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa, utangizwa n'igitambo cya misa wari bitabiriwe urebye n'abantu bari barenga 2000 baturutse impande zose, ariko cyane cyane benshi baturutse hano i Nyanza, barimo abahindiro, barimo baturutse muri Amerika. Nk'uko rero wari ubivuze kuri leta, ku ruhande rwa leta yahagarariwe na Madame Ministre Uwacu Julienne ushinzwe umuco na siporo mu nshingano ze. Ibindi rero byaranze uyu muhango, habayeho kuvuga Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ni muntu ki, ni amateka yavuzwe na Pasiteri Ezra Mpyisi. Ugiranije yafashe byibura nk'isaha n'isaha n'igice amateka yavuze, hamwe ukumva azanye amarangamutima, ukumva arababaye, ahandi akazanamo bya bindi byo gusetsa kugira ngo abantu basetse baseke, ariko yinjiye Kigeli nyirizina yamuvuze, avuga ko atanze nta cyasha afite haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Gusa agaruka ku Rwanda muri rusange, u Rwanda yagiye avuga buryo Kigeli yahungiye mu bihugu bitandukanye, yize kuri Uganda avuga buryo ki Abanyarwanda kuri ubu ngo bihandagaza bakavuga ko umwami Kigeli ntacyo yakorera amari u Rwanda, ntacyo yakoze ku Rwanda, ariko noneho amera nk'ubacyuriye. Yabacyuriye aravuga ngo mwiga muri Université ya Makerere, mwize kubera yigira ku buntu. Aravuga ngo inkotanyi ari inkotanyi, FPR inkotanyi zatashye mu Rwanda kubera inka za Kigeli. Ibyo byose yagendaga agaragaza ibibi bya Kigeli, avuga buryo ki ari we muntu watanze igitekerezo cyo kugira ngo adeho imishyikirano muri Arusha hagati ya FPR inkotanyi n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Muri rusange yavuze ngo mugabanyinda nini mubone kugira amahoro muri rusange.
Hanyuma se ku ruhande rwa leta rwo, uvuze ko leta rihagarariwe na Ministri Julienne Uwacu, hari icyo yavuze we?
Ku ruhande rwa leta rero, Ministri Julienne Uwacu kwa kundi tuvuga ngo umuntu yavuze nkuko ngo Pasteur Impyisi yavuze iminota isaha n'iminota hafi 30 urwande rwa leta niba yakabije yavuze nk'amasegonda 45 yavuze twaje kwifatanya namwe muri ibi bihe bikomeye kandi leta izakomeza gufata mu mugongo abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ahita abashimira ajya kwicara Minisitiri Julienne wa
umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa aherekejwe nyuma y'amezi hafi atatu hari impaka ku bijyanye naho agomba gutabarizwa aho ngaho I Nyanza umwuka umeze ute
wenda ubifatiye ku mubare wabo wavuga ngo umwuka ntusanzwe ariko nanone wareba umwami wategetse u Rwanda nabwo wahita ubihera ukavuga ngo ni umwuka usanzwe kubera ko urebye kwa kundi ya mihango yagombye kuba korwa umwami yatanze nta kimwe cyubahirijwe abaturage twagiye tuganira cyo gukora nabo bagiye bunga mu byansisi bakavuga bati kuba byo nyine umwami atabarijwe hano nyima ya Nyanza ni ikimenyetso gikomeye ku mateka y'u Rwanda
ikindi kintu abantu benshi bakomeje kwibaza nuko hari uruhande rw'abatarifuzaga ko umwami Kigeli atabarizwa mu Rwanda rwamaze kwimika undi mwami Yuhi wa gatandatu abantu benshi bakavuga ngo hari igihe bishoboka ko muri iyo mihango yo guherekeza umwami Kigeli urwo ruhande rwo mu Rwanda narwo rushobora kwimika undi mwami ibyo bintu hari birimo kuvugwaho ngaho
Ejemwe wundi guko warubivuze natwe nk'abanyamakuru twaje ari ikintu dushobora kuza kwitega wenda gishobora gukomozwaho cyangwa se kuvugwa mu bwimbitse ariko ndakumenyesha ko kugeza ubu ngubu nta kigeze kivugwa ariko muri rusange birabyo kuvuga ngo kwimika undi mwandu wenda bavuguruza ibyo Benzinge yakoze yimika Yuhi wa gatandatu Emmanuel Gushayija ibyo nta cyabaye gusa naje kuganira numwe mu bagize umuryango ntaza kuvuga wenda kuko impamvu ze yambwiye ko hashize iminsi umuryango w'ibwami abagize umuryango w'ibwami bakuru baterana akambwira ngo ntabwo yigeze amenya mu by'ukuri ibyo baganiye mu ibanga akambwira ngo ntawamenya ikizavumbuka mu magambo ye niba ariko nabivuga gutyo ko yarindiye
arakoze umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa ibirwanisho biri mu maboko y'abatabifitiye uburenganzira bikomeje kuvutsa abantu ubuzima mu Burundi abagabo babiri n'umwana w'umuhungu w'imyaka 10 barishwe barashwe n'abantu batamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ubwicanyi bwabereye ku mutumba wa Kavumu muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota mikeyi niho abagabo babiri Nshimirimana Vincent Mabonimana Serge hamwe n'umwana w'umuhungu w'imyaka 10 Sengiyumva Oscar baraswa urudavagi rw'amasasu n'abantu babategereye mu mayira abiri ari ku mutumba wa Kavumu ahitwa Jimbi mu miryango itatu iturukamwe abatswe ubuzima mu ijoro ry'uyu wa gatandatu bibaza icyo ababo barabibazize uwahora ari umukenyezi wa Nshimirimana Vincent n'intuntu nyinshi yabwijwe rya Amerika ingene yamenye inkuru mbi ku mucanje wiwe yarashwe Nshimirimana Emerine n'amarira menshi ntabona ingene agiye kubaho n'ikibondo uwo bahora bubakanya musigiye
twari kumudata bukwe na mabukwe dutashe iyo nkono twatangura kuyumva aho hefu ngo umugabo wanjye baramwishamo n'uwundi muhungu nyene yarakira umusore yitwa Serge nyene ahanyene mu ijimbi nyene n'uwundi mwana nyene
agusigiye umwana umwe no ubundi giye kubaho gute
nta buzima nuko ibintu fise n'uburi ntabwo twaye dufise
nase umuhisi Vincent Shimirimana avuga ko nabo nyene yakubiswe n'inkuba yumvise ko umuhungu wiwe yishwe Nyandwi Emmanuel avuga ko bari bamaze igihe ku mutumba wa Kavumu haragahengwe none vyasubiriye kwanka agasaba abajejwe umutekano kubakingira
mu muryango ukuntu turwakira rwaje giturumbuka rushitse giturumbuka twe twaguye mu gahundwe twe turabona yuko ibintu bisubiye kwanka kandi byari byagiye mu buryo tubona yuko abajejwe umutekano baje baratugendera baze bararaba izo nkozi zikibi
abanyakavumu basaba ko gukura ibigwanisho mu minwe y'abitunze batabifitiye uburenganzira byobandanya kuko byibonekeza ko bikiriho kandi ari byinshi Binani Lazaro n'umwe mu banyagihugu bikavumu
mu by'ukuri umugambi mu biheze wari waratunganya ariko rero ugeze uyu munsi kubera ko abantu bamana kadada umugambi wongeye kubonona Nacho gituma rero aho ibintu bigeze kuri wawo aba bantu bacu turiko turabura hari hakwiriye amatohoza hanyuma leta ikagira icyo ikoze kugira ngo abanyagihugu twongeye tugire dushire umutima mu nda
mwe muti rero ubujya mugambi wobandanya ibirwanisho biriho
yego cyane ibirwanisho biriho nanone uko byogenda kose hari hakwiye kongera kugira uko washoboye kugira ngo ayikure abanyagihugu uko biracariyo
umukuru wa zone muyira yemeza ivyabaye mu ijoro ry'uyu wa gatandatu Jideho Mpita bavuma avuga ko amatohoza aze yatanguye kuri ubwo bwicanyi agasaba abarongoye kuguma barikanuye bakadoma urutoki kuri ico cyose babonye gifise intumbero yo guhungabanya umutekano
ye harumvikanye amasasu mu gihe cyo mu masambiri y'ijoro arenga iminota mike ivyabaye rero hamaze gupfa abantu batatu babiri bapfiriye kwa muganga undi mwe yaciyapfira aho nyene ubwo nyene ubwo turiko turakora turi kumwe n'inyamira mabi batanguye amatohoza kugira tumenye ibintu byavuye kuki cyangwa biterwa n'iki
hano hari hegize imisi haragahengwe ku mutumba wa Kavumu birumvikana ko ari abantu basubirwanisha n'iki kimubwira mu rongo
aha ku mutumba wa Kavumu hari inzira nyinshi zirengana ni hafi y'igisagara cya Bujumbura no kuvuga rero abo turongoye gusisha cyo tubabwira no kwihangana no kuvuga ikintu cyose kibateye amakenga bakivuga hakiri kare bakibwira abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro
abantu batandatu bahagaritswe n'umukomiseri w'igipolisi mu ntara ya Bujumbura kuri no w'Imana nyine kumvo z'amatohoza kuri ugo ruvugo abantu batatu imiryango yabo ikavuga ko baba bahagaritswe kubera abayoboke ba Gatorwasa twarondeye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kugira agire ica bivuze ko turamukena babaye abantu batanu bishwe barashwe muri komine ya Kanyosha y'intara ya Bujumbura kuva mu mwaka wa 2017 gutanguye babiri biciwe muri zone Kiyenzi ku mutumba Musugi mu ijoro ry'igerekerezo rya mbere kuno kwezi kwa mbere nyene turimwo muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kuri uyu wa mbere umuhuza mu bibazo biri mu Burundi Benjamin Mukapa yahamagaje abanyapolitike cyane cyane abari hanze y'u Burundi ibiganiro bitunganywa na Mukapa ntibivugwaho rumwe nawo bireba urugero ishyaka Iprona icyo kitemewe na leta hamaze kugaragaramo ukutavuga rumwe kuri ibyo biganiro umukuru waryo Charles Nditije yamaze guhagarika umuvugizi w'iryo shyaka Tasiyesi Bomana ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Charles Nditije yagize ati Tasien Sibomana ko yavuze mu binyamakuru ku izina ry'umugambwa atawa mutumye ivyo rero vyatumye urwego nyobozi rwa Ipronitemewe n'ubutegetsi rucikamo kabiri Bonaventure Gasutwa cyigikije ivyumviro vya Nditije yagize ati Tasien Sibomana n'icegera ca Nditije Evariste Ngayimpenda gucisha habo
iyo ntumbero Tasiano Sibomana yafashe na mugenzi we Evariste Ngayimpenda ni ntumbero ijanye no guhemuka kwijambo guhemuka kwibanga kuko umurongozi wacu aturongoye Karoli Nditije yaramaze gutomora neza yuko Benjamin Mukapa tudashobora kumwitaba kubera yamaze kwikura ko akabanga kubuhuza umukwerekana ahagaze kwahengamiye ku rwego rwa leta twebwe rero nshobora kuja kwitaba umuntu yamaze kwerekana ko atakira umuhuza ahubwo asigaye yavugira leta kurusha mbere n'abavugizi ba leta Tasiano Sibomana rero avuga ngo ariko aravugira abanda serukira mugabo akabavugira ivyo batamutumye twebwe rero turabiyamirije bagize imisi bavuga ngo baragize inama izo nama bagira ntituzaho zibera kandi twebwe twari kumwe mu nzego nyobozi
Ngayimpenda yamirira kuri ivyo yagirizwa we nabo bumva ibintu co kimwe
ejo ntiyazogira umuntu asubira kubabwira ngo je iyo nama sinari muri yo ngo rero ntishobora kuba ngo ntayabaye mbere cangwa ngo ntihafashe ingingo je iyo sivye natumiwe uwundi agasiba yatumiwe abitavye inama bagaharurana bagasanga ivya bibiri bitatu yakwiye ingingo barayifata biro nshingwa bikorwa niyo yashinze ko twitaba ibiganiro niyo yadutekereye nivyo tuja kuvugirayo ni nayo yagennye equipe itegera guserukira umugambi wacu n'ivyo biganiro iyo equipe irongowe na Karoli Nditije akaba aherekezwa na Evariste Ngayimpenda na Tasiano Sibomana niko byagenze mu kujiye ntebe niko byagenze mu kuji Arusha niko byagenze igihe twakira intumwa zo muri New African cyangwa iz'umuhuza hari habaje mu kucenda umuhuza wenyine murazi kwaheruka ngaha
Arika hose ruhande rwanditije rusigura kwa tamwumvikano wahabaye
nkuko benanga yimpenda babigize mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatano bakidohora bakagenda ngo bitavye inama hanyuma bashitse yo bagavuga ngo baserukiye inkehwa twe twashaka kumenyesha yuko ivyo bagize kwabaye uguhemuka kuri jambo twari twafunditse kuko twari twafunditse yuko atawitaba mu gihe umuhuza datumiye bose heria tumie bose rero nitwumva igituma abantu babiri bidohora batuvuyemo n'ubu rero bibaye ubugira kabiri ubahimutse ubugira kabiri
aho guhemuka ngai impenda basanga ikibazo cyo kugendera kumabwire runani senarede aricyo nyirabayazana
ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza bavuga ngo none ko directoire ya senarede yashinze ibi mwebwe murabirenga ko twebwe senarede turayizi mugabo muri prona ntibigeze bafata ko iprona itegerezwa gukorera ku mategeko ya directoire ya senarede
nihagarikwa rya tasensi bomana ngai impenda libona muri ugo rukurikirane nyene
turafise reglement d'ordre interieur ya bureau executif dukorera ko mbese nazo zambere ni version ya kangahe none mumva two kwinjira tukagabwa tugategekwa na ino organization itaragira statut nimumva ko bigoye
twese unanise na rede ipronitemewe n'ubutegetsi iri kandi mu nana mizero y'abarundi rwashinzwe mu matora ya mwaka 2015 icyo gihe yajanye mu matora n'uwigenga Gaton Rwasa asigaye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka Charles Nditije arongoye ipronitemewe n'ubutegetsi yarahunze igihugu kuva mu mwaka uheze ubu ku rubuga iserukirwa na Evariste Ngayimpenda uwo yemeza ko mu minsi yavuba giye kumenyesha ahagaze kukuntu abarongoye na senarede bagiye gukorana Urunani senarede rwavutse nyuma y'amatora yo mwaka 2015 yatsinzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abatavuga rumwe nawo bayisokoyemwo ahanini rugizwe n'abanyepolitike bahunze igihugu Eroje buri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Nurire kazuza
Jerome Nyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politike Nurire kazuza mwikundira
Honorable Jean de Dieu Mutabazi n'umukuru mugambwe Radio n'umwe mu batanguje mugambwe Sanafro Devo yahoze ari umushinga mateka yarabaye no mushikiranganje uburimyi n'ubworozi n'umwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kwerekana amahoro via Rusha uno munsi arongoye Radio akaba arongoye n'ishyirahamwe Jikawa alijo afike mfunyo yurulimi kwiki France Jean de Dieu Mutabazi numunya Bujumbura ariko kandi numunya Gishubi abatamuzi Jean de Dieu Mutabazi twovuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nivyo jewe nitwa Jean de Dieu Mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga wasiboni wa ruvubitse rwa semuntu jewe rero navutse mu 1965 ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navuke ngahe Bujumbura mugabo bakuru banje ndiho kubgayo Josephine na Bigirimana Jafet bobo bari bavukiye urukuru
none radebu umwovuga ko ari umugambo utavuga rumwe na CNDD-FDD
naho tudasangiye umugambo ibyiyumviro bitari bike turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko n'ama programme ntundwe no vuga mu byerekeye nk'ubutunzi imibano hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hari byinshi duhuriye ko
tubyengere bagiye gushinga rero kopa kandi ari runani rwari rugamije gutsinda sene definitely kandi hari byo muhuriza ko
urumva twe muri radio twaravuze tuti CNDD-FDD irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hari n'indi migambwe nka FNL aba bo kwagwasa ne nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na Zaipro n'abandi rire kugira ngo dukomere tujye mu matora no vuga icyo twa kwita Union Fera Force
eh mutubugire giri bugira babiri
bugira babiri tutireka rero imigambwe mito tuje hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike iyo nkoye ikomuka kuri gahuturemi ariyo nki ntuzeza hariyo imigambwe ikomuka kuri gahuturemi za Florina
hakaba
n'iyindi ikomoka no vuga yuko imigambwe y'abaganwa PPMP tucha duhitana n'indi turakwiye n'indi migambwe itwari kumwe yari migambwe yaba abacumi hariho na CNDD-FDD na RPB twahorana mu ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene twokwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hari abantu tubone ko badashaka amatora amajwi yabo tujohava tuyaronka hama rero
mwiyumvira ko mu CNDD-FDD
twebwe twari twabiharuye twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba bakabiri kuri Sen Lifted twarabona yuko izodutsinda twarabona ko tutadocana mugabo tuti hariyo abatadoje mu matoro kandi rikatuje hamwe hanyuma rero turabingenye tworonka ama tworonka majwi
mwakago mumugire buzira ndabwiriye
kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkuru nziza ngo nta burenganzira afise bwo kwitoza twebwe tukabwira ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matora ama rero baca baranga twicwa twibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu akadufatira ibihano ama rero baba abo ba minani nabandi bakaca batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bakaja mu bintu no vuga yuko byo gushaka kugwana mugaba bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi n'abandi no vuga yuko uyu munsi tukuvuga yuko ije ari heza naho abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko by'irindi na kabiri n'izantwaro z'abahima ba umunsi bakaba ari kumwe nabo ba minani bahenze uyu munsi cyo basigaye gusabaza barakora uyu munsi n'ukuza barica kamwe kamwe
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'Arusha mwayo masezerano bakareka ngo bati nta muntu arekuriwe kuzo mu president w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje
Jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'Arusha
bavuga yuko umukuru w'igihugu yitoregwa n'abenegihugu inkuru nziza rero yitorewe n'abenegihugu
n'abashinga amateka ntabatowe n'abanyagihugu
oya twari twavuga ati iyo ni yindi manda irukwayo
idaharugwa muri zo
kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cha trishiri twovuga ko ari Frodeo yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko ntuzeye ibwirizwa shingiro ryaciye mu namashinga amateka kandi twari twateguye miyani ko ariwe aza wa perezida ko CNDD-FDD tuzoyitsinda mu 2005 burya minani akantu yari yahinyitsemo yari yiteguye yuko tuzomutoza akaba umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika mu 2020 manda zitatu nico gituma ibwirizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari yagahinyitse
izo manda rero mukemugira muti nkuru nziza niba kwiye gucyaza cyake
oye urumva ikoti twari twateguriye
minani ice yambagwa na nkuru nziza
yaciye yambagwa na nkuru nziza burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwirizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ari we
kaga kago burambya mwari mwarishizemo
twari twari twakabikiye
minani
mugabo urumva nta kundi nta mugisha yaronse
inani zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka y'inka matora ziherana n'amatora ubukopa nta ikiriho
kopa nta ikiriho mugabo icyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe n'ubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga rumwe tusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'iyindi migambwe ivuga ati twebwe tudosubira tugarukane ikindi cyiyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko CNDD-FDD ifise abanywanyi benshi mu gihugu
ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable Jean de Dieu Mutabazi uno munsi aramutswa arifike hakaba hari abandi bakuru b'imigambo yari muri kopa uno munsi atakintu baronse
umuntu atararonka ico no vuga decree n'umugambi umwe gusa wa PMP naye handi abahora bakora
muri kopa
mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise decree baradigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hari abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero na insane ndi umuyobozi mukuru mu kigazi
OHP
OHP nabandanije baranyungiye na ntunguruje igisata mva mu rumonge
kigaduza mu ikawa
nza ngavuga nagarutse aho nahora kera nari hose ivu nagarutse aho nahora no kuvuga naronse decree cyo kimwe n'abagenzi Uya pempe.
Ewo mukuru wo mugambwe we ntarongi.
Urumva niwe novuga yuko ni washigaje kuronka decree. Mugabo urazi yuko ama decree burya aronka abantu bake nkumbure baracyiheza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye.
Ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi mu byukuri uravye byo wize urumufundi. Mufundi w'indimo. Kubera iki uva mu gisata cy'ubufundi ukaza kujya mu vya politiki?
Oya novuga yuko ndabifatanye.
None uyo politiki uyibanderamo iki ubufundi n'ibyari kugutunga?
Jewe nakubwiye Jerome, jewe nakuze ndi imfuvi kandi nabaye imfuvi nkiri muto. Sinari jenyine. Icyahitanye data nicyo cyahitanye na data bukwe, nicyo cyahitanye n'abantu benshi, nicyo cyahitanye mutama wa president de la republique nkuru nziza, nicyo cyahitanye abantu benshi 2025, 93 gushika kuri ndadaye. Nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka. Aicyo gituma politique no kuyikora kugira ngo turabe ko abana bacu boheza bakazogumana ababyeyi, ababyeyi babo bakazohitanwa n'ugwa karago, mugabo ntibagandagwe nkuko vyagenze ku babyeyi bacu.
Ikawa yahoze mu bitegwa njye bukamazi cyingiza amafaranga y'agaciro u Burundi. Mutabazi warongoye wosibu no munsi urongoye arifike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwa gukwengiza amafaranga y'agaciro mu Burundi irunganiye
gwaragabanutse cyane.
Kubiri
gwagabanutse oya gwagabanutse kubera nuvuga yuko abazungu baraduhenze. Urazi ko igitegwa cikawa turarimikawa mugabo sitwe tuyishora sitwe tuyigura tuyishora ku bazungu. Abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abarundi canke muri Afrika reka tuzane ikintu bita privatization.
Ishe umunwa bikorewe twabonye zatacikawa.
Ba abazungu rero baca baraduhenda baciye kuri ya banki isi yose banki mondiale. Hama rero bamaze kuvuga ati ni mu privatize leta ica twovuga iki imira nkikuye akarenge
mu gitatacikawa.
Imaze gukura akarenge abazungu baca bajamu gushikaho baca baja kugura ikawa y'ibiturumbwe. None acyaza amasosiyete ningizi aya masosiyete yabo nahakoresha abarundi kugura ikawa y'ibiturumbwe bakaca bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute. Aho bituma mugabo rero ukugwa rimwe si bibi urahize ukabyuka
ikibi n'ukugwa yuko igisata cy'ikawa kigaruka mu minwe ya leta
n'abarundi nabe n'igihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hama rero na leta igahomba ntironka amafaranga y'agaciro nko mu gisata cicayi otebe. Ubushatse aratera ikawa akayamura akayishura kujya kwa yashira hamwe rya nyakwigendera abayagana kandi nabandi barabikora. Urumva otebe ntiyabaye privatize. Nta muntu rero yokunda umuzungu gusumbya uko akunda umurundo.
Ikintu tazokwibagira mu myaka amazi n'umushinga mateka wa Jean de Dieu Mutabazi.
Ikintu ntashobora kwibagira nuko igihe twari ikintu n'umushinga mateka haraje akantu kameze nk'akajagari. Aho kajagari kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi. Aba hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri Rajabu. Hanyuma rero Rajabu acafatanya n'uwitwa Nyangoma gushikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko.
Utako kantu karakugira
ako kantu vema narabonye yuko icyo kintu rero cyarateye icuka kiri mu namashinga amateka gushikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo n'amashinga amateka ije ku murongo itora amategeko. Reka umuntu yigenza nabi mu mugambwe bamukuye umugambwe azoca atakaza
barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo aha niho naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha nshimire ingenieri na Fatuma Almas Kalala badufashije gushyira hamwe aya makuru muri studio ya gatanu mwari kumwe nangendirwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro byacu.